nzamba
nzambira samirana turi kwa kabiri n'igenekerezo rya 2024 nyakanga mwaka 2024 cyuti namwe bagenzi mwashimiye kuri kira radio nzamba gatika kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu kirundi mushikizwa na jewe Jean Baptiste Bireha nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira ubwoba ni bwinshi muri zimwe mu ndongozi z'imigambi ipfona na seneri tavuga rumwe n'uburi ku butegetsi muri komine Giharu ni mu ntara ya Rutana bavuga ko bamaze iminsi bagirwa ko iterabwoba na bamwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi sende DFDD bagatinya ko bashobora gupfungwa canke bakica isata kijanye na gateka kazi na muntu imidogo n'imyinshi mu bakenyezi bapfungiwe n'abana babo mu gashoka parake y'igihugu ikukira intara ya Makamba abo bakenyezi bavuga ko babayeho nabi cyane kuko aho bapfungiwe hatagira isaganirizo ngo hageze kuryama bahana imbwa nayo mu gisata kijanye n'indero abana barenga 2020 nibo basezereye intebe y'ishuri mu ntara ya Muyingani mu buraruko bw'igihugu muri uyu mwaka w'ishuri zimwe mu mvo nyamukuru akaba ari ubukene bwugarije imiryango n'abigeme batwara imbanyi haya n'ayandi simukanye
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kuramutsa nongera ndabaha ikazi hano makuru tubahere mu gisata c'ubutungane mu ntara ya Muyinga umunyororo wo gupfungwa umwaka kuri hayi hadabu ry'amafaranga 50,000 hamwe no guha ibiro bikuru bya rusansuma ku rwego rw'igihugu indishi y'akababaro ingana ni miliyoni 3.5 y'amafaranga y'amarundi nico gihano sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Muyinga yahanishije ejo ku munsi wa mbere hahise Jean de Dieu Mbonyumugenzi umusore yarajejwe gukurikirana abajejwe igikorwa ca rusansuma kw'abantu uburandu uburimyi n'ubworozi ku mutumba wa Macyazo komine Gasogwe y'intara ya Muyinga atarishe ayo mafaranga ngo azoca apfungwa imyaka 17 y'umunyororo w'agatsindikiro yongere arihe ibice 4% azinjiza mu kigega ca leta sentare nkuru y'igihugu ikaba yagirije Mbonyumugenzi kwiba ibikoresho harimo isakoshi telefone nini yagenewe gushigwamo ibiharuro n'andi makuru ajanye na rusansuma na chargeur yayo yari yahawe byo gukora rusansuma Mbonyumugenzi wewe akaba yireguye avuga ko ibyo bikoresho babimwibye mu nzu yahora aba atari hari ibitangiza sentare n'umushikiriza manza yari yamushengeje tukiri mu gisata kijanye n'ubutungane imyidogo n'imyinshi mu miryango ifise abakenyezi bafunganywe n'abana babo mu gashoka parake nkuru y'igihugu ikukira intara ya Makamba abakenyezi ngo bafunzwe mu buryo bubi cyane ko bari ahantu atagira isaganirizo kandi nabo ari benshi mu miryango isaba ko ababo bokoroherezwa abagirizwa n'ibyaha bito bito bakarekugwa bakabura na bidegembya ni nkuru ya mugenzi wacu Edi Claude Ninazwe
nkuko amakuru dukura muri bamwe mu begereye parake nkuru ya Makamba abakenyezi bapfungiwe mu gasho k'iyo parake babayeho nabi cyane biturutse ku bwinshi kandi bakaba bapfungiwe ahantu hato cyane abakenyezi bapfunzwe bagera kuri 20 bakaba bapfunganywe n'abana 4 bonka mu gasho k'igipolisi ka komine Makamba biturutse yuko parake idafise agasho k'abakenyezi muri abo bakenyezi 4 bagirizwa icyaha cyo kwica abana bari bahejeje kubyara abandi nabo bagirizwa ibyaha bito bito abo bakenyezi bapfungiwe mu twumba 2 tutagira isaganirizo ni ukuvuga ko abakenyezi 10 n'impinja 2 basangira icumba ivyongo bituma iyo bwije badashobora kuryamira rimwe bakarinda gukurakuranwa mu kuryama. Amakuru avanga aho muri parake no mu gipolisi baremeza ayo makuru bagasigura ko igituma haba ubwinshi bw'abapfungwa bituruka ku kutagendera ubusho kenshi bikogwa n'abashikiriza manza kurya ibiturire bigatuma abakoze ibyaha bito bito batarekugwa. Imiryango yabo banyororo isaba ko abagirwa n'ibyaha bito bito burekugwa bakaburana bidegembya. Mumenya ko abantu babiri bamaze kwitaba Imana ngaho muri ako gasho muri uyu mwaka biturutse kukungene abapfungwa babayeho mu buryo bubi cyane.
Makuru ajanye na politike naho haravugwa kutihanganiranira hagati y'imigambwe muri komine Giharu ni mu ntara ya Rutana aho indongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi bo migambwe yipkona na senere muri iyo komine zisaba gukingirwa. Ibyo babivuga inyuma y'iterabwoba bavuga ko bariko bagirirwa n'abarongoye CNDD-FDD bavuga ko bamwe mu banywanyi babo batavuga rumwe na leta bashobora gupfungwa canke bakicwa. Ibyo bakabishikiriza bafatiye kubashika batandatu bishwe mwaka uheze bahogwa kutavuga rumwe n'uburi ku butegetsi. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Audace Nimbona.
Abo banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bavuga ko babangamiwe n'abashane cyane mu mugambwe w'abadusigana iprona hamwe n'abari muri CNL iyoboka agatondwasa. Aho bavuga ko amanama akorwa n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu ntara nshasha ya Burunga hamwe n'urongoye uwo mugambwe nyine muri komine nshasha ya Musongati basaba gufunga cyane kugandagura bamwe mu banywanyi biyo migambwe ibiri iprona na CNL. Muri iryo terabwoba havugwa inama yakoranijwe mu ndwi zibiri ziheze ku mutumba Kibimba muri komine Giharu isaba kugandagura uwitwa Juma Theoneste yahoze muri CNDD akanarongora n'umutumba Kibimba muri iyo komine. Sylvain Nzikoruriho arongoye CNDD-FDD mu ntara ya Burunga hamwe na Renoba Hakizimana arongoye uwo mugambwe muri komine Shasha ya Musongati ngo bakoresheje inama bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD ko hategerezwa gukorwa ibishoboka byose Juma Theoneste akagandagurwa kubera mu ntango z'ukwezi kwa munani yubahutse akakirwa nk'umunywanyi w'umugambwe y'iprona kandi wataho byigeze biboneka ngo ko ari uwova mu mugambwe CNDD-FDD akinjira mu mugambwe w'abadasigana iprona. Ayo makuru navuga ko hagandagurwa Juma Theoneste wenyine kuko n'abandi bakiranywe mu mugambwe iprona ngo abatazicwa bategerezwa gufungwa imbere y'uko amatora yimirije aba. Abo barongoye imigambwe CNL na iprona bavuga ko ubwo butumwa butomoye kuko abo bagabo babiri ibyo bavuze bama babishize mu ngiro. Basaba ko abanywanyi babo bokigirwa kuko umutekano wabo ugeramiwe. Kandi agwa makuru wa Radio Inzamba agateka kawe twashoboye kuronka urongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Giharu kugira ngo agire icyo abivuze ko.
Tumira mate hanyuma tubandanye n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
bitandukira igisata kijanye n'indero aho abana barenga ibihumbi mirongo ibiri bahebye ishuri umwaka w'ishuri w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu ushira w'ibihumbi na mirongo ibiri na kane mu ntara ya Muyinga ni muri ako bw'igihugu. Imvo nyamukuru zatumye abo bana baheba amashuri ngo ni ubukene bugarije imiryango habigeme batwara inda z'indaro hamwe n'abanyeshuri batari bake baja kubaka izabo hataragera. Iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Georges.
Amakuru dukura muri iyo ntara ya Muyinga atumenyesha ko abanyeshuri baheze ishuri bibonekeza mu bahungu co kimwe no mu bakobwa. Abahungu baheze ishuri ngo barenga ibihumbi cumi na kimwe, abakobwa nabo bakaba barenga ibihumbi icenda n'amajana atanu. Komini ya Gashoho ngo niyo ibangamiwe cane n'uko guheba ishuri kuko yonyene ifise ibice birenga cumi na bitanu kw'ijana vy'abaheze ishuri mu ntara yose. Ayo makuru atumenyesha kandi ko ibituma abo banyeshuri baheba ishuri ari cyane cyane ingwara, ubukene bwo mu miryango, gutwara inda z'indaro n'abandi baje kubaka izabo hataragera. Pascal Misago ajeje inyigisho muri iyo ntara ya Muyinga nawe nyine arabona ko icyo kibazo gikomeye, agasaba ababyeyi guhimiriza abana babo kubyerekeye akamaro k'ishuri. Ababyeyi batari bake bo muri ntara ya Muyinga bavuga ko batumva na gato inyirisho kibazo cy'abana ba ibishuri kiguma kivugwa n'igitorerwa umuti.
Ni kibazo cisubiriza buri mwaka haciye imyaka itari mike icyo kibazo kiguma kigaruka ariko ntiyaboneke umuti nyawo urama. Birateye ubwoba n'umugambi wo kugaburira abana ku ishuri wari uzwi ko ari imwe mu nyishu zikomeye kugira ngo abana bagume ku ishuri. Uwo mugambi naho umaze imyaka myinshi ukorera mu ntara ya Muyinga utavuze ko abana bo mu mashuri ari benshi.
Baba abajeje undero muri iyo ntara, baba abavyeyi bose bifuza ko hoba inama ihurikiyemwo abo bose bigwa n'ikibazo c'indero kugira ngo batore inyishirama kuri ico kibazo c'abana babi b'amashuri.
Dusozereye ano makuru mu gisata kijanye n'ubutunzi aho ishirahamwe Sosimo risabwa guhagarika itegeko ryafashe ryo kuduza igiciro c'isukari kuva ku mafaranga 3,300 ikagishira ku 8,000 by'amafaranga y'amarundi. Ako kamo gategwa n'umugambwe Iprona. Olivier Nkurunziza arongoye uyo mugambwe atangazwa n'ingene umukuru w'igihugu yaneguye iyo ngingo ariko nibikurikizwe n'itegeko ryo kuyihagarika. Ati ubushiranganji butegerezwa kugira uruhara mu gushinga ibiciro bitandukanye bitabaye uko leta izuba iriko iridohora mu rudandazwa rw'ivyankenerwa bikomakomeye. Kurikira akamo ka Olivier Nkurunziza yavugiye kuri radio Isanganiro.
Mu mugambwe w'abadasigana Iprona nivyo twarumvise kandi abarundi bose barabibonye ko ishirahamwe Sosumo ryadugije igiciro c'isukari birenga 115% ku ijana. Ivyo bintu nawe nari bwabibone mu gihugu c'Uburundi nta gihe na kimwe urudandazwa rw'ikintu nkenerwa nk'ico n'abarundi rwari bwigere ruduga ko amafaranga anganuko arenga ibice 115% ku ijana. Umukuru w'igihugu cacu kuba nawe nyene mu batangaye birumvikana gose kuko nta yindi ntumbero ya leta atari uko abarundi bomererwa neza cyane cyane mu kubafasha mw'ivyo bintu bya nkenerwa bategerezwa kuronka. Kuba rero umukuru w'igihugu yarabisuzuguye akabigaya ivyo nayo turabikenguruka, gusa umukuru w'igihugu yavuze hategerezwa gucafatwa ingingo kuko narumvise ariko aravuga yuko umufuko ushobora kuba uzongana n'2,243 rero kugurisha ibihumbi janani harimo ubunyonyezi harimo ugugirira nabi abarundi. Twe twifuza ko leta itokwidohora mu rudandazwa rw'ibintu nkenerwa nk'ivyo, niyo kwidohora mu bitoro, niyo kwidohora mu isukari ibiha abandi bantu. Ubushikiranganji bw'ubudandaji butegerezwa gukurikirana abantu bose kugira ntibiba abarundi. Ivyo rero twebwe mu mugambwe w'abadasigana ko umukuru w'igihugu yabivuze akabibona nuko hafatwa ingingo ziboneka. Ubwa mbere Sosumo ikisubirako hanyuma ibyo biciro by'isukari ishika kwayo akaba ari byo biza kugira ngo abarundi babeho nk'ibi bihe borohewe kuko ubuzima buriko burazimba, ibintu byankenerwa birazimbye ku isoko, isukari kukizimbye n'umukazi uzozimba n'inzoga zizozimba kuko ibintu byose bikogwa hashizwemo isukari navyo nyene urumva ko byoca bizimba.
Nukuru ako kamo kurongo uyu mugambwe w'abadasigana Iprona. Duce dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi. Ano makuru mashikijwe na jewe Jean Baptiste Bireha. Mugire aho muba mwubahwe mu byanyu mu banyu na gahwana.